Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro vyinogenekerezo rya 20 ukwezi no kwa gatandatu muri 2018. Hano muri studio 7 muri kumwe na Joy Diane na Hazwengiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwaves kwari mu Burundi. Mu Rwanda ni ku 104.3 ku murongo wa FM turi live no kuri izi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igenekerezo rya 20 kwezi kwa gatandatu uko mwaka utasha makungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Icivugo cuno mwaka ni twifatikanye n'impunzi. Ishami rya ONU ryita impunzi ku CHCR risigura ko ico civugo catoye kugira ngo amareta ahimirizwe gufasha no gushigikira impunzi ku buryo ubwa mbere umwana wese yahunze aronswa uburenganzira bwo kwiga, ubwa kabiri umuryango wose wahunze ukabaho utunganiwe mu mutekano uronswa ivyangombwa vyose bikenewe, ubwa gatatu naho impunzi yose ahiri ikaronswa aho yisumamwo canke ikigishwa ko yo kwisumamwo mu kwiyungunganya. Ubwo ivyo nivyoroshe gushika ko mu gihe umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yamenyesheje ejo mu ijambo yashikirije ko kugeza ino saha impunzi ziharurwa mu miliyoni 68 mu mwaka w'2017 gusa. Muri izo mpunzi harimo Abarundi n'Abanyarwanda barijya nino makambi atandukanye turaza kubaha ijambo za Mozambique, Malawi, Zambia n'ahandi mu Rwanda, Uganda, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo no muri Tanzania. Uno munsi nimwe batumire bacu kugira ngo mutubwire uko mubayeho nk'impunzi. Ariko imbere yo kubaha kanya turasamenyesha amakuru bacu barijya nino batubwire uko uyo munsi uri kurahimbazo. Turahera kuri Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda. Desire, amahoro ngaho mu Rwanda?
Amahoro Diane.
Ego, uno munsi ku rwego rw'igihugu uyo munsi mpuzamakungu hari impunzi wahimbarijwe he, hama ibirori biko bigenda gute?
Ni ukuvuga ko ibirori byamaze kurangira byahimbarijwe ahitwa mu ikambi ya Nyabiheke iri mu karere muri gisiri cya Gatsibo, ikaba iri mu ntara y'Uburasirazuba y'u Rwanda. Niho rero abanyacyubahiro batandukanye guhera ku mushikiranganji ajejwe ibibazo by'impunzi userukira hasere mu gihugu cy'u Rwanda, reka gutwara amashyirahamwe yabone yose yo mu gihugu cy'u Rwanda, userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngaha mu Rwanda, bose bari bitavye baje muri ibyo birori by'impunzi. Niyo kambi y'Abanyekongo, ikambi mbere na video kitari gito kuko yubatswe mu mwaka w'2005. Hari abakongomani rero bashika 15,000 bimaze kuronka ico bita statu y'impunzi, n'abandi bashika 3,000 bakirindiriye. Ibibazo nyamukuru rero bihari muri iyo kambi nuko bavuga yuko gufungura ari ikibazo gikomeye, kuko muri kino gihe ubuunya ntibakibahereza ifungurwa nk'uko byahora, baha amafaranga bagaheza bakimenya. Ni ukuvuga yuko rero bagiye kuraba basanga batanga amafaranga nk'260,000 ku muntu ku munsi, ukumva bakavuga yuko ari amafaranga make cyane yuko ku isoko yatwaye atashobora kuyagura, kuko ku kwezi impunzi idemeye amafaranga 76,000.
Usibye ico kibazo cyo gufungura, hari ikindi kibazo bashikirije bahura naco mu buzima bwa bwa misi yose ga Desire, na cyane cyane ko hamaze igihe kinini.
ego kindi kibazo bashikirije cyo bijanye n'indero y'ugwaruka imbere muri rusangi nuko abanyeshuri bahije amashuri bariga bakigana nabandi bagaheza amashuri yisumbuye bamaze guheza amashuri yisumbuye ubuzima cyo hagararira ngaho kuko muri kaminuza ubu muri kino gihe abanze uburenganzira bwo muri kaminuza ari batanu gusa kandi buri mwaka yamirikiraramura abana bahije seconde bakavuga ko rero ari gikorwa ari kintu kigoye cyane kibangamye kuko gituma abana baheza amashuri bayaheza bakabura iyo bajya bagaca bajya mu ngeso zitandukanye ari nacyo bituma mbere bavuze ko hariho mu ndero ijyanye n'indero abakobwa bakiri bato batwara inda hataragera bafite imyaka 16 ugasanga ari icyo kibazo ababyeyi ni kandi
yego hanyuma hari icyo bemeye kigiye gukorwa kugira ngo utwo tubazo dukemugwe magumasha
umushikiranganje yavuze yuko hari ibibazo byinshi badashobora gutorera umuti n'ingoga nk'ibibazo byo gufungura kuko ariko bitekanijwe ariko avuga yuko agiye kuba umuvugizi w'impunzi ngo nakane n'icajejwe mu mashyirahamwe atandukanye kugira barabe yuko icyo kibazo cyo kimugwa naho kitoroshe mu gihe kibazo cyo kijyanye n'indero yavuze yuko mu gihugu cy'u Rwanda ikintu cyo guhohotera abigeme kubatwaza inda badufise imyaka mike cyane ari ikintu mu Rwanda bitakiragira yuko rero kirazira bagiye kuraba rero bakora n'inzego z'umutekano bakora n'inzego za leta kugira batuze abo bantu kandi ngo bamenye yuko mu Rwanda ukora uhohotera igitsina gore adashobora kwihanganirwa na gatoya.
Urakoze cyane gose Desire Hatungimana wandanye ukurikirana ivyo nkuru hama turaheza tuze kwigaruka ko makuru yacu iyo hanyuma. Turi kumwe kandi n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi amahoro nawe ngaho Bahizi muri Uganda
amahoro menshi ndabumva hano muri Uganda tumeze neza
ego uwo munsi impuzamakungu hariwe impunzi wahimbarije na Kivale hama jambo nyamukuru yahavugiwe impunzi zavuze iki hama bari baje kuziraba nabo bishurike
uyu munsi wahariwe impunzi ku isi wahimbarijwe mu nkambi ya Nakivale iri mu burengerazuba bwa Uganda akanaba ari yo nkambi imwe icumbikiye abantu baturuka mu bihugu bitandukanye benshi inkambi ya Nakivale rero bahisemo kugira ngo bahimbarize uyu munsi kubera banizihizaga imyaka 60 iyi nkambi imaze icumbikira impunzi hari abanyabyubahiro benshi kuva muri hashe kuva muri leta n'imiryango itandukanye itabara impunzi kandi havugiwe amagambo akomeye cyane minisitiri ushinzwe ibibazo by'impunzi n'ibiza mu gihugu ngiyama ibihugu n'abantu ibihugu bituranye na Uganda bifite impunzi muri Uganda agiyama kuvuga ko bafite amakuru yuko byohereza abantu baza guhungabanya umutekano w'impunzi muri iki gihugu avuga ko leta yabihagurutse kandi ko yiteguye guhangana n'ibihugu ndetse no guhangana n'abo bantu boherezwa kuzungabanya umutekano w'impunzi kuko Uganda imaze kuba intangarugero ku isi hose kuba ari cyo gihugu cya mbere gifata neza impunzi.
Urakoze cyane rwose Ignatius Bahizi ubandanye ubikurikiranira hagufi nawe turaza guheza tukugaruke ku makuru yacu yo hanyuma. Twe twagerageje no kuraba ingene mu gihugu cyo Burundi biko biragenda ku matelefone ntariko aradukundira mu gato kivugana n'abamenyesha makuru bacu bari ku rubuga batubwiye nko mu cankuzo aho munsi wahimbarijwe ku impunzi z'abakongomani zasavye ko imfungurwa zironswa zongerezwa ataruko naho bagashobora gutahukanwa kuko ngo banosa udufungurwa dukenya acane mukanya rero turahava namwe inshuti bakunzi aho muri makambi atandukanye tubagaruke ko ariko imbere kwinjira mu kiganiro nyezina kano karirimbo ka Lewis Bucumi n'impunzi y'umurundi mu ikambi ya Mahama aririmba ubuzima abayemwo akarimbo kitwa Abiwacu muraho.
Muri ico cegeranyo iyo nyangwa cy'agateka kazina muntu ishira hamwe y'igiteka rivuga n'ubwicanyi kuboreze gufa abantu kubanyuruza no kubafunga
muradutunga mu vyuma ibihinga bw'ivyuma ntibisezerana twa twabwiye ko tugiye kubashamwo akaririmbo kumuririmbyi yitwa Lewis Bucumi kugira ngo atubwire ingene babayeho mu mpunzi biciye mu karirimbo ariko akarimbo ntidushoye kukaronka turava tukagaruka ko mu masaha mu kiganiro masaha rimbere muri kino kiganiro nyene muri isanga mu kurindira rero duca twakira amatelefone yanyu aho muri impunzi zitandukanye kugira ngo mushobore kubandanya mutubwira uko mubayeho ariko hagataho turanaza no kukubitira mu Burundi abanyamakuru bacu batubwire uko vyifashe. Turafise wa mbere ku murongo wa telefone Minani urakomeye turi kumwe na Minani ku murongo wa telefone. Minani, Minani uratwumva?
Ari Burundi cyane ndi muri Malawi jewe.
Ego
uri muri ko murahamagara?
Ego uri muri Malawi. Amahoro Minani, ngaho muri Malawi.
Amahoro, amahoro.
Ego murakomeye?
Eh, turakomeye kabisa, turashima Imana.
Eha, aho uherereye? Uri mu ikambi canke hehe ga Minani?
No, ndi mu ikambi ya Zaleka mu gihugu cya Malawi.
Mu ikambi ya Zaleka mu gihugu cya Malawi. No musi muriko murawuhimbaza gute?
Uyu munsi turiko turawuhimbaza bisanzwe nk'uko twama igihe cyose, kuko usanga ibyo turiko turasaba ari bya bindi byamaho.
Ni ukuvuga ko byifashe gute gute mutariko murawuhimbaza nk'uko byari bitegekanije?
Bo, ni ukuvuga umunsi mukuru twawuhimbaje. Kandi bimwe na bimwe twashimye mu byo twari twasabye umwaka uheze. Ubwa mbere na mbere turashimira igihugu cya Malawi uburyo cyatwakiriye kikaduha n'indaro. Hama tukagira n'ibyo dusaba ku gihugu cya Malawi na hase. Tuvuge nko mu mwaka uheze hari ikibazo cyari cyagoranye cyane ku bijyanye n'amaksida yo ku ibarabara riva kuri route principale ryinjira muri Tanzania. N'ibarabara riva kuri iyo route nyine ryinjira mu ikambi ku birometero nka 200 rica ribandanya rija kuri province. Ushitse ahantu hari inyubakwa ya Jeres, niho abana bambukira bagiye ku ishure rya primaire na secondaire. Hakaba harakunda kuba amaksida menshi mwaka uheze. Rero ubwo twari dufite mushitsi w'iteka muri home seance, twari twabisabye cyane, hamacashira ku itegeko ku mukuru wa polisi ayoboye police station yo muri province ya Dowa dutuyemo. Hama acamo ati mbe akazi mukora n'akahe, ati ibyo bintu sinze asubire kubyumva. Ku rwo ruhande twashimye cyane kubera ko amaksida kabisa urabye ntayabaye. Barashoboye gutegura amahampu bashize mu muhanda kugira ngo umuvuduko w'imodokari zishitseho zice zishobora gufurena zihagarare. Ibyo barabidukoreye kandi byaradufashije cyane. Hama barashyiraho n'ishyirahamwe rya Plan Malawi mu gushyiraho abavolonteri b'abanyeshuri barangije form 4 yo ngaha. Mu guhagararira buri gitondo bagaca bahagarara ku mihanda mu kugira ngo ya mivuduko y'imodokari zishise nabo bace bashobora guhagarika abana baba bambaye umwambaro ubaranga
abana
kugira bambuke neza ibarabara.
Abari impunzi gusaga Minani?
Ni impunzi zonyine. Haba harimo n'abenegihugu, duturanye n'abenegihugu. Mugaba ko gace abana bambukamo baja ku iryo shure ni impunzi zonyine. Icyo twavuga yuko twashimye ko cyagabanutse. Hama rero mu bisabo twasabye, mu bisabo hari ibintu bitatu biranga impunzi ku bijyanye n'ibisabo. Hari resettlement, kuba batronsa nk'igihugu kigira gatatu kugira ngo umuntu ashobore kuba yakwideplasa abone ahandi hantu ashobora gutura akaronka ubwenegihugu.
Kubera iki musaba ko twagwa mu kindi gihugu? Hari ikibazo mufise ngaho muri Malawi kibatuma muvuga muti dukinjure gato?
Ikibazo kiriho ni uko batwemerera local integration, kuba twotuza mugabo tukabona ko ari indoto.
Gute?
Muri minsi mikuru duhimbaza cyangwa amanama abera ngaha mu ikambi ucusanga icyo kintu kigaragaramo. Mugabo ugacusanga kuri kominote y'Abarundi, ugacusanga tugiye nibake cyane rwose, nta bufasha turonka. Abenshi turamaze imyaka myinshi ngaha muri Zaleka, muri ikambi turimo, nka jewe ndahamaze imyaka 13 turiko turavugana ubu nyene. Mugabo ugacusanga umuntu aje amaze umwaka umwe ngo niwe afise ingorane gusumba wowe uhamaze imyaka 13. Hariho n'abandi bahamaze 200 mugabo nta bufasha baronka. Aho rero nko kuri kominote y'Abarundi ntidufashwa, kandi harimo abantu twababaye kuva kera cyane rwose. hariho nk'abafise ababyeyi bahunze 72 twakomeje tuyerera nk'uko ntituzi n'iwacu ugaca usanga nta bufasha turonse hama twasaba niyo local integration ugaca usanga bariko baravuga ngo bazobikora mugabo ntibishika n'ingoga uharuye nk'abantu bafise ubwenegihugu ngaha muri kino gihugu cya Malawi ntibashika 5 kandi waraba impunzi zihari turamaze kushika hejuru y'40,000 mugabo ugaca usanga za mpunzi hari abashitse mu 94 ngaha n'ubu bacicaye ngaha mugabo ugaca usanga ibibazo by'abaje vuba nibyo biriko biratungana
nuko hama rero Gaminani wari wavuze ica mbere muti impunzi turashaka yuko twimungwa ico ntigikora ica kabiri kindi nica
turi kuri ico kibazo no vuga yuko mu nama bashoboye kwemuntuze mu munsi mukuru duhimbaje uyu munsi umushitsi w'iteka secretary general yashoboye gusohoka ngaha batumye yavuze yuko icyo bariko barakiraba ko uburyo bo bigenza kubera ko dutuye ahantu hato cyane naho twimba amatoilette ubu ntaho dufise naho dufise turi benshi batuye ahantu hamwe kubijyanye n'amashuri nabyo babisabye mugabo turashima bari bagerageje kabisa muri kino gihugu baragerageje kubijyanye n'amashuri mugabo bivananye n'impunzi ziyongera buri kwezi ngahinjira impunzi 500 ubwo rero tusanga bigoranye twasabye ko botwongereza abarimu ni bakeya bo kubijyanye n'imirire nayo twasabye yuko botwongerereza boduhindurira inda ni imwe tujya ibigori gusa ntibahindura imyaka n'imyaka baduhindurire ikindi kintu twasabye nanone ikibazo cy'inkwi kiraduhangayikishije nda muri kino gihugu cya Malawi umufuko w'amakara ushitse ku 12,000 by'amakwaca
kuvuga nkangahe mu marundi ni kuvuga nkangahe mu marundi no mu manyarwanda Gaminani ugeranije
reka turabe idolari rimwe uraza kumfasha idolari rimwe ry'abanyamerika usanga kuri black market biri ku mahera 72,000 cyangwa 75,000 y'amakwaca ubwo rero hari uburyo tuca tuvunja dukuba nka 3 tuvuye muri bino bihugu ufashe tuvuge nk'12,000 by'amakwaca winjiye mu Tanzania hari igihe hari igice usanga 1,000 cy'amakwaca kiriko kiravunja 4,000 by'amakwaca by'amanuze by'amashiringi hama rero usanga uzi ko amashiringi n'amarundi niho nshobora kumenya ntibisigana cyane ubwo rero tukuba ucufata bya 400,000 urumva ko ari amahera menshi ni menshi cyane kabisa urumva ku idolari rimwe n'75,000 y'amanyamerika ubwo rero ucufata nawe ugabanye urabona amafaranga ahageze
urakoze cyane rwose Minani aho muri Zaleka muri Malawi ubandanye mugira umunsi mukuru mwiza nk'impunzi hama tubifurize yuko ivyo vyumviro vyanyu byumvigwa ingorane mufise nazo zigatorerwa umuti
murakoze kuba muduteye akamo kandi mukaba mwashikiriza abo bantu bose byega gusa turashimira igihugu cya Malawi kiragerageza n'ukuri uburyo badufatamo nubwo ingorane zose z'impunzi ntabwo wozikemura ngo ziheze mugabo igihugu cya Malawi kiragerageza rwose
urakoze cyane rwose
murakoze namwe
turase kandi na Akbar Seidu Akbar ikaze kujuga Amerika na wewe
ego murakoze cyane
ego aho uherereye Akbar
ni Lusaka muri Zambia
uri mu ikambi cyane
bo mu ikambi ndasora kujya kuko ari ipapuro cy'indiriye ndasora kujya ku kanariya
Ego hama ubuzima bwanyu ngaho muri Lusaka Zambia byifashe gute nk'impunzi mubayeho gute
kuvuga nk'ubu ngubu kubera ko tukiri nk'abashasha mba ndahamaze umwaka abagenzi ba deseya abo ngabo nabona bako bakora utuntu twabo nyine duke tuge kubera barindiriye aro certifika iraho umuntu aronka mu busyangano bigeje ibintu akaba aribwo bisabo bubarundika mu makandi bwo rero gurupapuro tutatarurindire bisana n'umba niyo biteba ariko nyumara aragerageza nyine akarindi ubuzima aragutura aho nyine buke buke turakirima uko biri kose uko bukeye niko bwibye ibyo bose yasaba utugorane dutandukanye igipolisi cya muri Zambia baraduhiga cyane bigakomera nawe urazi kuba anatari iwanyu ko usanga ari ibintu bibabaje kandi biteye n'agahinda
bakabahigira ikiga Akbar
baduhiga byerekeranye ko tudafite ibyangombwa byo kuba n'igihugu bigasabwa ko umuntu asa agerageza kujya kubirondera hakiri kare mu bwo bushyirangane abo rupapuro amaze kuronka bagaca bamurungisha mu isanzu
ibyo bipapuro none nk'ubu wowe urahamaze umwaka ko numvume ngo byaratebye abandi bahora babaha urupapuro rwemeza bati n'imiburiburi warahashitse turakuzi burabaho gutyo mu kurindira ko wakwemerera ubwo buhungiro canke bakabukwima ni uguteba canke no kubutarabisaba
no guteba kubera ko twebwe tanzere nk'abarundi turagira ingorane cyane kuko aho ngaho ubwo busirangandi akarorero w'abanyarwanda bafite ababaserukira ako twebwe nta muserukizi ahari mba birateba cyane kuko abanyarwanda barakijya ni ngombwa ko bafite ababaserukiye nabo muri Somali niko kuko nabo muri Congo niko kuko ariko twe abarundi ko nta muntu dufite aduserukire mba ko kugeza gusaba uko biri kose
hama kubera iki mutarondera ubaserukira mwebwe ku nk'abarundi bari ngaho
icyo nicyo twaradodoshora kuzokwicara ariko twashobora kwicara hamwe ahetse akagira abadufashije batangwe kugera hino o biratura ko twashobora kuzotora uburyo turahuga araserukira abandi niyo tugiye twamaze kuhava turi mu nkambi
Nuko rero mukomeze mwihangana aho muri Zambia Rusaka Akbar tukwifurize nawe we munsi mukuru mwiza marumva naho tutavuga umunsi mukuru ariko numunsi wanyu wabahariwe ibyumviro byanyu twizere yuko bidrahabona hama bikazotorega umutsi
murakoze cyane kandi turabashimiye
ugira umunsi mwiza ngaho Rusaka Zambia Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga huno munsi twashimye guha akanya impunzi aho muri hatandukanye kanabandi batari impunzi ariko basico bavuga ku kibazo c'impunzi irya nino hama mukatubwira ingene no munsi uri kurahimbazwa ingorane muhura nkazo nk'impunzi n'ingene ibibazo bitandukanye biriko birakemugwa wundi duse ku murongo wa telefone n'ibizoza bizozi kaze nawe ku Ijugi Amerika
murakoze
ego aho uherereye hama duge ku ijambo
ya jendi muri Mozambique muri Vira muri Maputo
muri Maputo Mozambique mikambi mu gisagara bitandukanye bisanzwe cyane
jendi mu gisagara sindi mikambi je ndi mikambi
hama rero ubuzima bw'impunzi ngaha onye Maputo bwifashe gute
mu bisanzwe ngaha mu gisagara cha Maputo na muzizi bo nta impunzi ziri mu gihugu hagati ahantu hari kambi umaze kuva muri iyo kambi ubu burose umuntu aho ushobora kwisimamwo canke umuntu aguhamagaye kugira ngo icyo ushobora gukora nicyo gituma abaza ngaha babaje icyo bakoze kugira barakora babaho mugabo n'abandi baza nyene baje atawe bahamagaye bakabura bakaba bari batacu bafite bakora akaba babayeho kubwiwe bagenzi babo bafasha gusa
hanyuma wowe ngaho wahaje uvahe wari uje uva muri iyo kambi nyene
oya jese naje mva mu kambi naje mva mu Burundi direct n'umuntu yarampamagaye ashobora ndamufasha ariko ndafite abagenzi ukorana ngaho b'impunzi bace bahunze bavuze za Uganda bavuze no mu kambi yo ngaha nyene yaho ntita nampura
yego hama muri rusange ubwo buzima bw'impunzi ukabona byifashe gute
ubuzima bwo cyane ko ubuzima bwo ngaho buradinze cyane usanga ibintu byo kubaho ibintu by'ibifungurwa n'ibikorwa bigoye cyane umuntu adafite we yisumamo ngo aronke umuntu amufasha n'ibintu bigoye cyane usanga umuntu abayeho nabi cyane nabi cyane
Murakoze nawe we bizoza ngaho Maputo muri Mozambique kugire umunsi mwiza.
Niko murakoze nawe.
Yego. Twose nundi mufaso ni ku murongo wa telefone adashimye ko tumuvuga izina giwe kumvuza umutekano kandi turayimwubahiriza ntitwo mutegeka kuvuga izina giwe ariko uratubwira aho uherereye ikaze ku Ijugi Amerika nawe. Ikaze kwijuru. Ego ikaze kwijuru ya mika. Tukweko tulavuga kwa dusavye kwa tutovuga izina. Muhinga bwivyo mafatuma ambareko wasavye kwa tutakuvuga izina. Kandi nubule nganzira bwawe. Ariko aho uherereye hamuduge kwijambo tubwire ingene ubaye ho nk'impunzi.
Ego murakoze cyane. Kuma nkanya ngo kugira ngo mvuge kubyerekeye ngo ni impunzi twaye muri Zambia. Ewe ndi impunzi yo mu Gisagara cha Rusaka. Zambia rero irafite amakambi y'impunzi ari ruguru mu ntara. Ariko jewe nahunze ngaha mu Gisagara kuko nari mfite umuntu ashobora kunyakira akanyereka ingene aho nshobora gushikira n'ingene nshobora kubaho.
Ego. Hanyuma uvuga ko wahunze ushikira mu Gisagara ariko bitawujije ko nubundi uko kwitwa impunzi bigumaho biroroshyeho kubaho mu Bisagara nk'impunzi gamfason
Ibyo cyo na gatoyi kugira ngo mu Gisagara bidusaba kuronka amafaranga yo gutanga inzu amafaranga yo gufungura amafaranga yo ngaha nayo na amafaranga asagaciro cyane bikoye no kugira umuntu ashobora kuyaronka nk'impunzi ariko urashobora kugera abandi barundi bene wanyu bakagufasha buke ariko ntibiba byoroshye na gato kugira ubeho urinda kudandaza mu kudandaza naho bigusaba umutahe kugira uronke umutahe biragoye hamamaze kudandaza naho hariho ibisabwa n'amategeko kugira ushobora kwitwa umucuruza naho woba wararose icyo gipapuro cyemeza ko ufite ubuhungiro bigusaba kuronka igipapuro kikwemerera ko ukora ubudandaza icyo nacyo kirazinze cyane kiragoye kigusaba amafaranga menshi kabufite nk'impunzi kigusaba n'umwanya munini cyane wo kurondera hama uwo mwanya nawo uburi kuragenda abara amafaranga udashobora kuronka uri impunzi ngaha mu Gisagara cya Rusaka
mukigura ngahe
icyo gipapuro mu mategeko baravuga ko ari 130 by'amakwacyano kuvuga 130 by'idolari ariko kishobora no kurenza yo bivanye n'indene abantu baba badakoresha amategeko kugira bashobore kugira umuntu kwibarira kiba kironderwa na benshi ugasanga hariho ibintu byo mu mbavu bya bigoye cyane kugira umuntu ashobora kukiroha
hanyuma none aho onye muri mu Gisagara cya Rusaka abarundi n'abanyarwanda bahari nk'impunzi muri benshi murahura iyo muhuye murayaga kuri ibyo bibazo byanyu mukabona umuti n'uwahe
hano impunzi zaho zitandukanye uko nibaza n'ibindi bihugu kuko n'umwo muhura ntimushobora kuganira ku by'impunzi kuko ntubuzi ko yaje ari impunzi cyane atari impunzi hama impunzi zaje ngaha zaje ku mice myinshi ari impunzi zaje kera cyane inyuma y'ubwumaguro wa 1993 uko nabyumvise
yego
impunzi zigenda ziraza haba n'izi impunzi z'ibyubu mu nyuma y'2015 bivuga ngo impunzi ntiziba zisangiye ibibazo byose naho zitwa impunzi ntimushobora guhura n'umuntu ngo muganire iby'impunzi atari nk'umuntu muba muziranye aba azi ingene waje naho washikiye
mubagiye mubo tuza turavugana mu biganiro bitandukanye hari nk'ikiganiro cyitwa iwanyu mu ntara dushimikira cyane rwose ku makuru avugwa mu makambi kandi na mwebwe aho muri Rusaka turatumire kuzoza muracumviriza misi yose ku wa mbere gushika ku wa gatanu saa indwi ku masaha mu Burundi no mu Rwanda kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewakaburungu.com bamwe rero mubo tugenda turaha ijambo nk'abapfasoni baratubwira ati burya iyo uri umupfasoni ugahunga hari byinshi abana ishure ugasanga ntivyoroshe ugasanga kwisununura kugira iki ivyo bibazo mwebwe vy'indero y'abana ngaho muri Rusaka murabise canke nk'impunzi barabarika abana bakiga kwa gusa
oya ntabyo kwiga kwa gusa mu gihe tari mu nkambi waje kuba impunzi yo mu Gisagara nuko bobo baba baharura bati impunzi ba mu Gisagara nuko ibishoboye biragoye rero cyane iyo ukeneye mwene izo serivisi ugenda kuba mu makambi
yego
hama ngaha imiti yo kwa muganga irazinze cyane amashuri y'abana arazinze cyane amazu arazinze cyane bivuga ngo nk'ababyeyi abantu b'abapfasoni biragoye cyane no kugira ngo umuntu ashobore kubona ubwo buryo
hama umuti ukabona n'uwahe uhereye ku kiringo uhamaze mbo hamaze kiringo kingana gute
cyenda hamaze hafi umwaka
hama umuti ukabona n'uwahe hari byizigira byo gusubira gutahuka kugira ngo ngorane zigabanuke cyane
kebye ni cyenyere dusaba ni cyenyere kavuga kuti yaba byokunze mu gihugu cyacu hakaza amahoro tukataha mu gihugu cyacu kugira ngo turere abana bacu kuko ni indero umuntu abakeneye ko abana biwe bagira indero y'ikirundi indero kavukire indero natwe ababyeyi twakuriye ko
Urakoze cyane gose nibutse yuko ahuri muri Rusaka Zambia utashimye ko tukuvuga izina kandi n'uburenganzira bwawe ugira umunsi mwiza hama ubandanye ururanirwa tukifuza ko ibyifuzo byawe bigera ku show bizovako kandi muzobandanye mumviza gose ijwi rya Amerika na cyane cyane ibiganiro bitandukanye bya ibiha ijambo mwebwe kugira ngo mushikirize icyumviro cyanyu mu bya politiki yo Burundi n'u Rwanda iby'impunzi iby'abapfasoni amagara y'abantu ni byinshi dushimikira ku ijwi rya Amerika. Urakoze cyane gose ngaho rusaka
murakoze cyane umugore wamwe
ego ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi ne kinyarwanda hariho kandi na Eve ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Ego uherereye he?
Yenda hari Nairobi.
Uri ngaho Nairobi. Umunsi wahariwe impunzi wahimbaje gute ngaho Nairobi?
Ndamutse mukuru wabaye ngaho Nairobi yabaye kuri Nairobi bat.
Mhm.
Wasagi ariko nta kintu gishobora no kwitwa ndiko. Tuna gifashe impunzi.
Eh. Kubera ikatakino
ndagana iri rimwe kuri impunzi nyinshi tubayeho nabi cyane cyane rwose
gute
bwa mbere nati gushika tugushika muri UN bwa mbere nati gushika kuri twasera musika icyo gushika kuri twasera musika ugasanga kugenzereza gukora interview nyuma y'imyaka ibiri nyuma y'imyaka itatu icyo gushika kuri rero ntabwo ushobora kuronka akazi ngari nayo kuko ngari nayo ikintu cyose isaba isaba kuri ID.
Mhm.
Ese leto bayo nabi na kabitonga na kimwe dukora na muntu munagwa umuntu ashobora akazi ko tagira cyangombwa ese ngo umuntu abayeho nabi cyane se kandi iyo ni cyari iri ngana yero nta cyo tashimi gishimye cyane bifashe.
Mhm. Ego hama izongorane hari ico yaba RCR ishami mu rya ONU libaraba canke leta ya Kenya hari ico bariko barakora kugira ngo bikemurwe.
Nta kintu na kimwe ni kuyitwa bakintu bakora ubwo tuse twumva basigaye tugira ati abashaka gutaha iyi wabe bataye ubufasha busa n'ubwahetse n'ubwahagaritse nta buri
kuko
kuna kutubwira ngo Amerika yarahagaze ngo Amerika yarahagaritse ngo ifashanye yari ifasha UN ngo nta kintu gikwigishemeye gushyikira ngaho nyine dufata utarimbira
na kama mutegekanya kuzokwitaba ko gutahuka
gutahuka turi na kugera arundi gutahuka niko nibishoboka kubera mu yindi cyatsi ya durunga ntikirahera abantu baracapfa bazima yitse n'isi yose na kenshi tukabwira mu burundi kuko gi nino yase ngaha muri Kenya turongera handi dushobora kujya rwo kwiyumvira ntabwo bishoboka.
Haraheze iminsi hari inkuru umunyamakuru wacu ngaho Nairobi Roje Birikaneza dushikirije avuga yuko hari abarundi bavuye mu ikambi ya Kakuma bavuga yuko umutekano wabo utari wubahirije ko ari hababandanije baza kubahiga ngaho ikibazo cy'umutekano muri rusangi cifashe gutega Eve yego
cy'umutekano ko cifashe neza ndagira n'amezi tukana kuvuga n'abarundi bari ino na nako cyane ubwango barahigwa bidufite n'ibibazo by'ubuzima gusanya bidafite muri Kenya bagasara muri Kenya turabona rimite ku kintu cy'indimi benshi bava mu bundi batazi icyongereza ntangakoresha icyongereza n'igiswahili bigasanga biratugora iyo ni kirena kidufasha kugira dushobore kugira ayo matrening tuye kumenya kwidebrua ugasanga n'ibibazo animiwe nayo nibyo by'umutekano usanga biba ku muntu umwe umwe.
Yego nuko rero nta kunzi mwihangane mukurindira yuko ibihe bizoba byiza kuri mwebwe gusumba uko biri no munsi nubwira umunsi mwiza ngaho Nairobi twose n'uyundi nawe nyine navuze ko adashimye kuvuga izina n'uburenganzira bwiwe ikaze ku ijwi rya Amerika
Hello.
Ego turaguha ikaze ku ijwi rya Amerika muhinga bw'ivyuma afata uyambare ko udashimye kuvuga izina ryawe kandi n'uburenganzira bwawe uherereye he?
Neza neza mpagaze Mutenderi mu nkambi Tanzania.
Ego. Aho Tanzania Mutenderi ni mu ikambi y'agategekanyo si byo yimfata kibanza canke ni ikambi Burundi Burundi.
Ni ikambi Burundi kuko yimfata kibanza byaraheze.
Mhm.
Uko nukugara wari maze kuyugara nk'abantu bakinjira kete abaciye mu minyuro batagizwe n'amategeko.
Bayugaye kubera iki?
Bayugaye kubera ubwishyu bw'abantu. Kandi hakaba hari n'ingorane rero ibintu by'amazi n'ibiki basanze abo bari basikarije mu mirongo ingahe n'igihe batari bwahunguke nabo ariko baragabanuka. Basanze abo bari batekaniye igitegere cyakuye hasi.
Ubu unye abari ngaho Mutenderi baba barundi abanyarwanda n'abandi muharugwa muri bangahe?
bwa mbere bari mu 1955 bose hamwe no tano itano biga ko amajana make sinibuka neze gicigire kirenga ko ariko ubu kwerato barahunguka bake bituze gicigire babasigaye ariko abasigaye barahunguka nibo bake kuko abasigaye batagomba kuguka nibo benshi bose
hanyuma rero nubwo ubice ku masonga utubwira ngo ibibazo by'amazi ibibazo by'iki ibibazo nyamukuru bibugarije nk'impunzi ngaho mutenderi n'ivya
aha mu majambo make inga imutendeye kugajwa n'ibibazo byinshi urabona bwa mbere nta imutendeye ifungurwa batanga n'inke ntabwo umuntu umwe bita bacira bamuhaye imfungurwa zishobora kuzanya kumubwira ngo zimukwize ukwezi kose ufise umuryango n'ibindi bindi ikindi nacyo cya kabiri kwera turumva hanze bari mu nkambi za mu Rwanda za Uganda barashobora kujya hanze y'ikambi bakabareka neza bakagenda bagatumika bakagaruka mu ikambi bagakora bakazana udufaranga dukeye bakagabura imiryango yabo ariko nk'ayo mukeneye siko bimeze ni mu nkambi zose muri Tanzania wihenze ugasohoka inkambi bakagufata n'agasho k'amezi atandatu ahantu bita Nyamusibya urumva uburenganzira bwawe buragoye rwose ubuzima bukeneye buragoye rwose rwose urabona ko n'umuntu akeye akeka amashyi kuri batugaburira ako gafuka minsi yose ni bike rwose atagiraho yisumamwo ni bike usanga waza gupokera ugasanga ifungwa barose n'ibikwiye ukwezi kose ugasanga n'umuntu bizibiza nyuma afungwa bagishyize bagenda basaba basabiriza aho barasigaye
mbega none kubera iki bababuza gusohoka ahanini kuko icyo kintu turamaze kucumva rwose yuko simutenderi gusa za nyarugusu na hehe ni benshi badasohoka ni kubera iki babuza gusohoka mu makambi
mubuze
ni kubera iki bababuza gusohoka mu makambi yanyu
byo muri Tanzania niko bimeze nyarugusu nduta MMC mutenderi n'itegeko rya Tanzania bikadutangaza rwose kubona umurundi ubukene bukamwica basanga hariyo abagabo bakomeye bazi kurima twumva mu bindi bihugu mu Buganda mu Rwanda basohoka ikambi bagenda bakarima bakagaruka kazanira umuryango wabo icyo bafungura ariko natwe ino ngaho mutenderi bikanga nicyo gituma bamwe bato baragenda mu misho batiroka ikambi bagenda kuko usa nabo bari mukeneye buragoye rwose n'ukuri
hama cya kibazo c'inkwi naho abatanzania bababwira ko mudategereza gukora ku mashamba yabo ubu carakemuwe inkwi mukoresha muzikurahe
nubo ni cyakemutse na gatoya ari ishyirahamwe ryo mwahaye mukeneye ryitwa regeso wiheze na gatoya uragufatana igiti na kimwe uba waciye ashobora gufata kandi ntiworoherwa niyo bugufashe honyine ufise umukara waturiye mu mashamba uzanye mu nkambi kugira ngo ugurishe bakagufata ntiworoherwa rwose kuko baguma bakurikirana ariko barayungunganya bakaza gusenya mu misho kugira ntibafate bakaza ijoro ubuzima no kwibura kwe nawe mutendereye
nuko mubandanye mwihangana urakoze cyane kuri kano kanya uhaye ijwi rya Amerika uri ngaho mutendere tutumirire abatwumva muri mutenderi kubandanya mukurikirana ibiganiro by'ijwi rya Amerika turashimikira cyane kubazo by'impunzi bitandukanye mu biganiro byacu bitandukanye na cyane cyane muri iwanyu mu ntara urakoze cyane
Imana bahezagire murakoze
cyane gose nuko rero muhinga bw'ivyuma barambariye ko kakaririmbo tutaye twashoboye kumviriza mu ntango kabonetse ni akaririmbo kitwa biwacu murawo karirimbwe n'umuririmbyi w'umurundi ari mu ikambi ya Mahama ni mu gihugu c'u Rwanda akaririmbo umuririmbyi yitwa Lewis Bucumi mu kukaririmba hanini yigeze kutubwira yuko yaravye ubuzima bayemwo inkumbu ngo zikamwica gutyo aca arikora ku kadrukiwe araririmba reka turuhuke gato amace tugaruka mu studio
Lewis B Mahama Refugee Camp Denise Zibera notre coordinateur akora ibishoboka byose kugira amagara y'impunzi agende neza merci mon chef merci
fife inkumbu nyinshi mu mutima ziri mukunyica abi wacumura omega mura cyakoma abi wacumura omega mura cyakoma
wanitwe munzi si jewe nabishatse ubundara mushitini na ifisinzu nziza cyane mana fashu Burundi ubone amahoro ugambi bwawe ni buze gucira imanza bicanye Kubani twi munsi si jewe nabishatse ubundara mushitini na ifisinzu nziza cyane mana fashu Burundi ubone amahoro ugambi bwawe ni buze gucira imanza
ni Lewis Bucumi wo mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda turabandanye rero twakira amatelefone yanyu aho muherere mu makambi yatandukanye kugira ngo mutubwire uko muri ko murahimbaza uno munsi wahariwe impunzi ku isi kandi mutubwiye n'ubuzima mubayemwo mu makambi no mu bisagara bitandukanye nk'impunzi turase kandi na Fiacre kundi murongo wa telefone Fiacre ikaze ku ijwi rya Amerika no muri muri tsanga
ego makoze
ego uherere ga Fiacre
ndi mukambi ya Mahama
Rwanda mukambi ya Mahama mu Rwanda no munsi aho imahama hari ico mwakoze ku munsi w'impunzi
nkuko bisanzwe habaye kugani munsi mukuru wahimbaje mu buryo aho abasanzwe bayobora inkambi n'amashyirahamwe cyane hasi nayo bikorana hamwe n'impunzi muri rusange bahuza hamwe bakabaho guhana amajambo bakabaho n'utugenegene dusanzwe dushyikiriza n'impunzi cyangwa ngwarukaho impunzi ni ukuvuga ishoboka kugira umunsi tumenye ko ari umunsi w'impunzi ariko ingenzi batatumye n'aha byabaye
Hanyuma ibazo nyamukuru mwisangije nk'impunzi zingaho mahama n'inkivya hagafiyaga.
Isanzwe impunzi cyane cyane ziba ziri mu makambi. Ibazo ntibibura kandi hanyuma usanga ari nka bimwe. Nketse yuko mu gihugu cy'u Rwanda nk'ibyo numvise ahandi bagenda baravuga ni cyane nk'ukwidegembya gusohoka tujya ku mirimo itandukanye usanga bihari aha nta kibazo kandi turi no mu bantu tuvuga ururimi rumwe usanga bitworohera ariko nk'uko usanga n'abandi bavuga ikibazo cyane cyane cy'ubukene usanga baba muri ayo makambi ikibazo kijyanye no kubura ubuzi cyane cyane ku bantu baba bafise n'impamyabushobozi zitandukanye kuko usanga ubuzi kenshi buboneka ari bwa bundi bw'abantu bisumamo bisanzwe natwe turagifise ariko ubundi navuga nti byinshi bijyanye n'amazi nta kibazo gihari bijyanye n'aho tuba nta kibazo gihari kuko amazu bagenzi barayubaka amazu navuga bijyanye n'ubuzima turimo nyine aho umuntu adashobora kubayo kwidoga
Hanyuma kuvyerekeye naho nk'ikibazo c'abaganga muraronswa abaganga neza ntangura n'imiti ntangura n'izingwara zitandukanye muhura nazo ngaho mu ikambi
nizo nagira ce njya ko n'ikibazo kijyanye n'amagara y'abantu inyubako zihari zimeze neza bubatse n'abaganga navuga nti abakenewe barahari ahubwo ikibazo haba ni uburyo usanga bwa aha muri ino nkambi uburyo bahora bafasha cyane baragabanutse usanga nk'ibya sante cyane cyane harabonetse ihinduka nini rwose usanga nk'abajya kwivuza mu mahopitode disitirigite cyangwa igihugu bamwe usanga bahaye kanseri era icyo kibazo cya bije ubu yagorana rwose usanga bitoroshye kugira ushobore gushyika kuri iyo ntambwe kujya kwivuza hanze nubwo bageragereza aha ugasanga rero biriko biratuma usanze asinzikaye biteateba gushyikiriza ubufasha kandi icyo kibazo ntikiri muri sante gusa usanga n'utundi usanga dukeneye.
Urakoze cyane rwose Fia Kangaho Mahama, kugira umunsi mwiza.
Yego, murakoze namwe.
Yego. Hari n'abandi bari kuratwandikira baciye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Nkwitwa Vital ndi kuri yo, avuze ngo navutse ndi mpunzi, ndi hafi kugira buzukuru ndi mpunzi, nabuze igihugu na kimwe coma ubwene igihugu ngo nibura na jewe nkire ako kababaro nsazanye. Ntaciza na kimwe nigeze mbona mu buhungiro ngiye kumaramwo imyaka 43. Ubwo ni ubutumwa bwa Vital ndi kuri yo, ntihatubwiye ahari ariko yavyanditse kuri Facebook ya yacu. Uyundi ni Ntare Rwiziringa, we yavuze ngo kuba impunzi biragatsindwa ariko nanone ngo aho gupfa none wopfa ejo. Habaye kwisha ukizana kwa muntu vyogabanuka, ubuhunzi bukagabanuka hirya no hino. Ingenieur Ndwayo Laurent nawe nyene yavyanditse kuri Facebook yacu ngo kuba impunzi ntabwo ariraha, iraha no kuvuga muneze ariko bivanye n'ubutegetsi bubi bivana n'ubutegetsi bw'abategetsi ba Afrika, bituma abanyagihugu bata bakomoka. Bwo ni bumwe mu butumwa turiko turaronka kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Ukafise Facebook nawe genda hama utubwire, wandike ubutumwa bwawe tubusome, ico yumvira ku kibazo c'impunzi irya nino no kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Tugarutse ku bari ku matelefone, Kwizera Ikaze na wewe. Kwizera, ego. Aho uherereye Kwizera, uherereye he?
Uvira.
Uri muri Uvira?
Oui.
Ego, mwikambi canke mu gisagara bisanzwe?
Oya ni mu gisagara, Uvira nyene mu gisagara pana mu hambi.
Ego, uhabaye nk'impunzi ngaho uviraga Kwizera?
Yabe mu vi, ego.
Hama uno munsi muriko muhimbaza gute?
Oya jero mbere y'ibyo munsi mukuru w'impunzi. Hanubwo ndanabize je ko jese naragiye nirimwe mu kizi twaje twamisi yo. Sino ndabimenya ko baba nagiye kuko sinagiye hano ku rupango abamwe bakorera.
Yego.
Kuko twebwe dusanzwe bakoze gutubwira aje bakunda gufata abantu 100 ko bagenda kwizihiza uwo munsi. Akusanga ni ibintu gusa byo guteranya n'impunzi nyine kuko kameme n'impunzi ziba zikuriye kujyamwo zigawushimbaza uwo munsi kuba zizishidu, ariko aha mwuvira siko biri bafata abantu 110 uko karibu bagenda gusa kuhimba nabandi bikaba nko mu kanya wababo
bakavuga ko bagiye babaserukira mwese. Hama none usivye ibyo byo gutoranya bamwe n'abandi baje muri iyo minsi mikuru, ibibazo nyamukuru muhura nk'impunzi ziri ngaho uvira n'ibyahega Kwizera?
Keza?
Ntibibazo nyamukuru muhura n'ibyare nk'impunzi muri Kongo?
Ibibazo twe dukura kure acane cyane cyane kuza ku bantu bari ngaha muri Uvira. Nuko abantu bari ngaha muri Uvira bafashwe, bavuga ko bafashwe nabi ha general, kubera ko nta mwana yiga, nta muntu avurugwa, nta muntu aroswa imfungurwa ngo tubaye kuko nyine gusa nta kintu na kimwe duhabwa. Hama kugeza aho nubwo twebwe nyine nk'abarishije bo umutima twe twafashe tugira ishuri, kuguruye amashuri abiri secondaire na primaire kugira turabe ko abana ari iwacu bo kwiga mu gihe tuzotaha tugatahana abana bafise ubwenge cyangwa se bazi gusoma. Ariko iyi ni imyaka ibiri twagiye mu mwaka uheze n'uyu mwaka, ariko twabuze visite n'imwe y'umukozi wo muri senere cyangwa muri hasi reza kuturaba. Ibyo byose bikatubabaza umutima. Iyindi probleme rero ni uko umusada batubibazoduha, umuntu yapfuye baca bazana inani isanduku. twatwaza none umusaga habuze umusaga wo kwigisha abana no kuvuza umuntu no guhereza umuntu ifungurwa none kuberi cyabone ku musaga wo kugura isanduku bakajya guhamba umuntu igihe byose bikatubabaza ngo tukavura tukabura twurira n'uwo dufasha wariyo mu gihe tubonye ko wari kudufasha ariwe tubyiyuko
nukwihangana cyane gose hanyuma tubipfurize yuko ibyifuzo byanyu byo kubaho ubuzima burushirije ubwo mbayemwo ubu mu mwakuza nk'ino tariki muzamwabishitse kurakoze cyane kwiza
ndiye ariko je sindabizi yuko narane prochaine ko bazobikora kubera bo batubwira yuko ushaka kugufasha agende mu nkambiri ya muntu nzenye mu rusenda ariko none uyu munsi nta musaza twe tubona n'ubwo batubwiruka
abari yo bobo bababwira ko vyifashe gute bari muri rusenda
abari mu rusenda amatwasumira je bambwira yuko nabo babayeho nabi ariko batugiye ko barabaronka $15 par mois ariko basigaye baronswa $12 par mois urumva ko irasiyo yabo ko yagabanutse tugere tugatatubona rero kujyayo rero tukabona mengo ni yale yale
mwihangane cyane gose urakoze cyane kwize ubwo iri umunsi mwiza ngaho uvira
Merci,
namwe. Tose kandi na Diodone kundi murongo wa telefone. Diodone?
Ego.
Aho uherereye? Uherereye?
Uherereye mu Rwanda.
Uherereye mu Rwanda. Mwikambi canke?
Nabwo ndi mu nkambi mu gisagara nk'ishano mu Rwanda.
Uri mu gisagara mu Rwanda. Ego. Hama uwo munsi mu bisagara mu Rwanda wahimbaje umunsi w'impunzi wahimbaje gute? N'umunsi wasanze mwifashe gute?
Sasa amereye ndabona ka n'ubwo ngo ahimbaje kubera ko muzavuga aho amereye ntabwo turi na benshi cyane ntabwo nta makuru yuko baje kubuhimbaza ariko icyo navuga nta birengera byaba byakoze kuko icyo nishimira gusa ni uko basanzwe bafashanya turafashanya nimba ari ugize ikibazo umuntu akabimenya akagira icyo bamufashishije nibyo nzi dusanzwe dukorera hamwe na hivyo mese mikuru kabisa ndabona ntaho twabyo twagiyemo
hama ubuzima muri rusange nk'impunzi yo mu gisagara bwifashe gute
ubuzima rusange nk'umuntu gisagara ntabwo bwifashe neza kubera yuko bamwe badufanya amadiplome bamwe nta buzima bafise ni ukuvuga ngo yaba ata solidarity hari kuri bamwe ntibiba bibagora cyane mu buzima ariko kuvuga kuba n'umuntu yena ari ubuzima bugoye cyane
ntakundi ni ukwihangana nawe ubwira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda hawe kandi na Espoir kundi murongo wa telefone Espoir ikaze
kaze mwiriwe
murakomeye
nitwa Espoir je ndi Nairobi
uri Nairobi Nairobi mu kambi mu gisagara bisanzwe cyane
yente mu gisagara
umunsi wahimbaje Nairobi
umunsi wahimbarijwe mu nkamba yitwa Gakuma ni kure na Nairobi ni mu kwa Sudani ariko nane mu mujyi araho babizije mu mujyi hagati ariko ntabwo twabashe kujayo
hanyuma ni umunsi wasanzwe mwifashe gute nk'impunzi ngaho Nairobi ga Espoir
Nairobi ni isanzwe kuko twese hano muri twibeshejeho turakora imirimo isanzwe nk'abanyakenya urumva ntabwo ari benshi babyitabiriye kubera imirimo nyine isanzwe ibahereza ubuzima bwa buri munsi hano mu gisagara yabibonye
uhamaze igihe kingana gute
yenda amaze imyaka itanu nkaha
yego urakoze cyane ugire umunsi mwiza nawe ngaho rero Nairobi
murakoze nawe
yego hariho na Maria Carole Maria uratwumva yego aho uherereye
nabumva
uherereye
mu nkambi nkunze mu rusenda yo muri Repubulika ya Congo
urusenda Maria nkumva nkunshumva Maria nkitumva Maria nagira ngo turaronse umfasoni
ya ni Maria nkuko bita Yezu Maria Jezi Mari
Marie Joseph
kana bandi ba Yohani Maria ya Mari na bandi nyanze mushinga ntahe mugabo
wa yitwa Maria eh nuko rero ngaho mu kambi ya Rusenda uno munsi wahimbaje gutegaka
umusi mu nkambi wa Rusenda wahimbaje mugabo washitse mu gihe impunzi zitabona naho ziri kugitagira
kubera
umunsi mukuru wahimbaje wakozwe kuko twavuga ko gukorwaho nyine wakoreshejwe wakozwe ku nguvu y'ubutegetsi bwa CNL na HCR kuko n'impunzi ingorane zirimwo ntizari zifuza ko uyu munsi mukuru uhimbazwa kuko gisa n'ibyibagiwe mu nkambi yo mu Rusenda gushika no munsi haraheze ikiringo cy'ukwezi tutaronkejwe ibifungurwa icyo ni kimwe rero mu bintu bikomeye kuko mu kirundi turabona nk'abatani inzara mu nda kandi ti habyuka inzara hakazinduka inzigo mu bisanzwe umuntu amaze gushika naho atakironka n'ibyajya ni ikibazo gikomeye yabwiye ko ayandi mabwirizwa twaziza kubatoronka mu buzima bw'impunzi byose byibagiwe uvuze agahembwa amasoro ikino munsi byose byabaye akamara maza kuko abashefu bivirage abaserukira abandi ni ukuvuga barabimenyesheje ko umunsi mukuru udakwiye guhimbazwa mu gihe abantu bishwe na kigonyi mu gihe hariho ibintu byinshi bitagenda neza bakavuga ati nibure marigre ko hari ibindi byinshi bitagenda neza mugabo ntidushobora kuba abantu bari kuberishwa n'inzara hamwe bakabona abandi bari kubaratamba uyu munsi mukuru ni usibe mu gihe abantu bazaba bararonse ibifungurwa bazohave ubuhimbazi ariko havugwa yuko abatozoja kujamwo bazofatwa nk'abansi b'igihugu cya Congo kungure abazaba batumiwe bakanka kujamwo bazofatwa nk'abicanyi tukacadoga burya mu kigo baravuga ati ingoma yaguhanze irahuruza ugahunga muri Congo ahantu duherereye n'ahantu hari akarenganyo kadasanzwe barashobora kukwiyumvira honyine bakaca barabaje bakugufata bavuga ati murwanyi ukorana n'ikirobere abakaca kujyana muri santrale ibuvira cyangwa ifizi abazije ukazorufunga gushika naho honyine bagiye kwiyumvirira ati uyu muntu bamwegeje bakakwezi bakakugarukana
kumbe Maria tuzobigaruke ko mu biganiro byacu bibyo mu minsi iri imbere tugiye gushimikira cyane ku makuru avugirwa muri ako karere kanyu wakoze cyane kandi wandanye ugira umunsi mwiza ngaho muri Rusenda
reka nsabe ikintu kimwe gusa imbere y'uko ndabasubiza umurongo ni uko hariho n'ikintu umumenyeshamakuru wanyu Vedaste Ngaruro yahora dufasha akavuga amakuru kuko mu bakora muri CNL cyangwa muri HCR benshi barumva ikirundi bagahava kumva ingorane zifise bagahava bakagikorera ko mbere bagatinya n'uko byamerika mugo n'umunsi dufite ikibazo y'uko niyo radiyo aho duherereye itumvikana kubera ko twaradukumviriza igihugu cya Amerika dukoresheje imirongo ibiri y'Uburundi sinzi ko byoshoboka kuko mu nkambi ya Rusenda hariho radiyo ikukira inkambi niyo ABC isigaye isamiranirako
yitwa gute iyo radiyo arantunga ariko ndaza kumugaruka ko ndamuhamagare tutariko turumvikana ku radio hama tubandanye tunoganze kino kiyago mwakoze nshuti bakunza aho mwariko muratwumva muri makambi atandukanye ari ryanino mu Rwanda batwakuye muri yo mwakoze cyane abatwakuye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mwakoze habari Uganda Kenya Malawi Zambia Mozambique na mwebwe mwakenuye kubana natwe muri kino kiganiro muri sanga cuno munsi muvise cari gishimikiye cyane gose kuvyerekeye ubuzima bw'impunzi aho zi ere makambi atandukanye Fatuma Limasi Kalala na wose bamufashije muhinga bw'ivyuma abakoze na Lidiane na Hazwe ndayifurize kwandanya muranigwa ndabasigiye kano karirimbo hanyuma nongera ndabahimiriza ko masaha imbere ibiganiro byacu biza kwibanda cyane gose kuri no munsi mpuza makungu wahariwe impunzi
ariko nyiri wacu nafungura icyo shatse suko narinda byanse Na sizo mwana nakunze amososi amuremeje Mama fashu Burundi ubone ama
abakoloni baraza batwigisha amacakubiri badupima ibirenge amazuru n'ibiganza irindwi na kabiri abamenga baricwa.